Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe kuri micro muri kumwe na Joy Diane ni nahazwe ngiye kwashikiriza makuru twafitiye muri kano kanya tukayahera kuyagezweho ijya nino ku isi na mgenzi wacu Aloise Bigirimana.
Mwaramutse Diane, mwaramutse abaduteze amatwi, turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Umutegetsi wo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ejo ku munsi w'Imana yaragirije umuhari M23 ugwanira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuba ari wo utera abasirikare ba ONU bari mu buseruko bw'ico gihugu. Iri tangazo ryashikirijwe n'umufasha w'umunyamabanga mukuru wa ONU Bintu Keita riji nyuma yaho igisirikare cha RDC gitanguriye ibitero kuri uyo muhari ku munsi wa kane. Keita yavuze ko M23 wateye abasirikare ba leta hamwe n'aba MONUSCO bari kubungabunga amahoro muri ico gihugu. Abanyagihugu bo mu gisagara cha Goma ni mu ntara ya Kivu y'uburaruko bo bavuze ko MONUSCO yakoresheje za kajugujugu muri uko kugwana n'abo baroberi. Itangazo ryasohowe na M23 naryo ryavuze ko abagwanyi babo birukanye inteko za leta zihungira mu ikambi ya MONUSCO bica bituma abasirikare ba ONU nabo binjira muri urwo rugamba. Umuhari M23 wongeye gutanguza ibitero mu ntango z'uyu mwaka wagiriza leta ya Congo kuba yarananiwe kubahiriza amasezerano yo mu 2009 yasaba abo kwa babagwanyi bo kwinjizwa mu gisirikare c'igihugu. Muri Afrika kandi perezida wa Senegal Macky Sall ejo ku munsi w'Imana yavuze ko azogendera igihugu cy'u Burusiya na Ukraine mu bihe bya vuba ku izina ry'ubumwe bwa Afrika arongoye muri iki kiringo. Uru rugendo rwari kuba ku itariki ya 18 y'uku kwezi kwa gatanu ariko ntibyakunze ku mvo z'amatariki atamworohereje biba ngombwa ko hashingwa iyindi tariki. Yavuze ko yahawe uburenganzira n'uwo muryango kugira ugo rugendo rube kandi ko n'Uburusiya bwamurungikiye ubutumire. Perezida Macky Sall yavuze kandi ko ubumwe bwa Afrika bwemeye kuzoshyira hamwe abaperezida bari muri uyo muryango wa Afrika bifuza kuzoganira na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Yavuze ko nibi bizokogwa mu ndwi ziri imbere. Ugutera Ukraine ku Burusiya kwatumye umugabane wa Afrika winjira mu bibazo by'ubutunzi, ibiciro by'ibiterwa nk'ingano biraduga ndetse n'ibiciro by'ibitoro. Ibi byatumye abanyafrika batabona kumwe iyo ntambara. Mu ntango z'ukwezi kwa gatatu, Senegal yahisemo kutagira icivuze mu itora ryatunganijwe na ONU ryasaba ibihugu gusaba Uburusiya kuva mu gihugu cya Ukraine. Kuri Afrika kandi abasirikare batembagaje ubutegetsi muri Guinea barasubiye kwemerera Alpha Conde yahoze ari perezida w'icyo gihugu kuva mu gihugu. Itangazo ryasohowe n'abasirikare baramutswa ubutegetsi muri icyo gihugu rivuga ko Alpha Conde yahawe uruhushya rwo kuva mu gihugu kugira aje kwivuriza hanze. Iryo tangazo ntiritomora ariko igihugu agiyemwo ndetse n'igihe azomara hanze, ntirinavuga icyo agwaye, gusa yumvikanisha ko ari kuriwe gusohoka igihugu kugira aje kwisuzumisha ku baganga batandukanye. Alpha Conde w'imyaka 84 afise dosiye mu butungane bumwagiriza ubwicanyi guhohotera kiremwamuntu no kunyuruza abantu batandukanye. We n'abandi bategetsi bagera kuri 30 bahora muri leta yiwe ubutungane bwari bwavuze ko batemerewe kurenga imbibe za Gine.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mwavugwa hanze y'umugabane wa Afrika, perezida wa Leta Zunze za Amerika Joe Biden ejo kuwimana niho yashika mu Buyapani, n'urugendo rwa mbere agize ku mugabane wa Aziya nka perezida, kandi ni mu gihe Korea ya Ruguru ihiga kugerageza ikindi kigendajuru cya misile. Ategekanya kubonana na mushiranganji wa mbere w'Ubuyapani Fumio Kishida kuri uyu wa mbere, aho agaragaza umugambi wo gukorera hamwe urudandaza uzoburongowe na Leta Zunze za Amerika. Uru rugendo rubaye mu gihe ubutunzi bw'Ubushinwa bwahungabanijwe na COVID-19, Amerika ikavuga ko rutumbereye kandi kugumana ububasha muri ako karere mu bisata by'urudandaza hamwe ni vya gisirikare. Umushikiranganje w'Ubushinwa ajejwe imigenderanire n'andi makungu we ntabibonuko avuga ko yavuze ko ahubwo urugendo rwa President Biden muri ako karere atakindi rugamije atari gucanishamwo no kubiba imbibe kubiba intambara mu bihugu byo muri ako karere ka Asia.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo amakuru ku ntambara yo muri Ukraine, umukuru w'intumwa z'Uburusiya mu biganiro by'amahoro na Ukraine yavuze ejo ku munsi w'Imana ko Uburusiya bwifuza gusubira ku meza y'ibiganiro kugira barabe ingene amahoro yo garuka. Mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri Byelorusiya, Vladimir Medinsky niwe aserukira intumwa z'Uburusiya muri ibyo biganiro, yavuze ariko ko Ukraine ariyo ikwiye kwerekana ko ifise ubushake kuko ibi biganiro bibandanya, kuko ngo ni nayo yafashe iya mbere mu kubihagarika. Ibiganiro hagati y'intumwa z'Uburusiya na Ukraine byatanguye kuva Uburusiya bwinjira muri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2022. Abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu b'ibyo bihugu, no kuvuga Uburusiya na Ukraine, barahuriye muri Turukiya mu kwezi kwa gatatu. Ariko ibyo biganiro bagize byose uko byabaye nta nyishu byatanze kwihagarikwa ry'intambara.
Harize bigira Imana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Nongere ndabashimiye ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi. Muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda, tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'Ijwi rya Amerika. Ingingo zigize igice cya kabiri cy'ano makuru: President wa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi arabandanya urugendo rwe mu Burundi. Ni urugendo avuga ko ashaka kwigiramo ingene Burundi butunganya iby'uburimyi n'ibya gisirikare, akongera akanoganzamo imigambi itandukanye yifuza gukorana n'u Burundi.
Celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui du chemin de fer qui passerait par le Burundi pour terminer au Congo à Kindu plus précisément.
Aha, muri make president wa Congo Felix Tshisekedi Chilombo avuga ko umugambi umuraje ishinga cyane ari wagariya moshi ihuza Burundi na Congo. Mu Rwanda naho muri make bamwe mu banyagihugu bivuza bakoresheje mituelle bagiriza amavuriro ya leta kutabakira neza. Turafitiye n'amakuru agezeho mu gisata cha sport n'imikino, aho tuza kwibanda kuri bal ibandanya kubera mu Rwanda musangwe kazi. Umukuru w'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi havuga ko ari mu rugendo mu Burundi kuraba uko ashobora gutunganya ibikorwa by'amakoperative y'uburimyi mu gihugu ciwe, afatiye ku karere k'u Burundi hamwe no kuraba uko yo kwigira ku Burundi mu gutunganya igisirikare. Mu rugendo yatanguye kwa gatandatu akaza kurusozera no musi kuwa mbere, amenyesha ko we na mugenzi we Burundi Evariste Ndayishimiye bazovugana ku mugambi rusange wa gari ya moshi uhuza Burundi, Kongo na Tanzania. Nkuru mgenzi wacu Elo Julikaneza.
Umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yitezwe gushika ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura isaha 5 z'agatondo, ariko yahageze isaha 11 z'umugoroba. Ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye yakiriwe n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Mu nyuma yahavuye aja kwakirwa na mugenzi we Perezida Evariste Ndayishimiye. Imbere y'umubonano no kwakirwa ku mazimano, Perezida Felix Tshisekedi na Evariste Ndayishimiye bateye igiti cy'umwembe ku kirimba cyitiriwe kwa Ntare kiri Bujumbura nk'urwibutso. Bahejeje umubonano, Perezida Tshisekedi yabwiye amenyeshamakuru ko mu Burundi kugira amenye Uburundi n'Abarundi birushirije. Ariko kandi yavuze ko ashaka kwigira ku Burundi mu bisata bimwe bitunganijwe neza kurushiwe harimo igisirikare.
Je viens ici pour m'enquérir de ce qui se fait de très très bien ici, notamment par exemple dans l'agriculture, dans les coopératives agricoles, pour voir comment est-ce que
naje kuraba ibikorwa neza hano byiza kurusha iwacu nko mu bijanye n'uburimyi amakoperative y'uburimyi turabe uko bitunganywa hano turabe uko igisirikare cyubatse kikisahiriza ubwacu n'ibintu dushaka natwe kuja gukora iwacu imigambi irahari iduhuza mugabo mfitse ku mutima cyane ni wa gari ya moshi iyo nzira y'indarayi izova muri Tanzania ice mu Burundi hanyuma iherezo ribe muri Congo muri Kindu turafitse n'umugambi w'ukubaka ikiraro gihuza kivumanuko n'imwe mu ntara z'u Burundi
une des provinces ici aussi au Burundi.
Niko yavuze ku kibuga cy'indege cya Bujumbura amajana y'abakongomani ba Bujumbura bari baroye gutegera Perezida Tshisekedi. Uyu musore yavuga ibyo yifuza ko abakuru b'ibihugu by'u Burundi na Congo boganirira ko na cyane cyane ukoroheza abanyeshuri b'abakongomani n'ivyerekeye umutekano uhungabana mu buseruko bwa Congo.
Icyo twifuza yuko yoganira n'umukuru w'igihugu ni kuvyerekeye ijya taxe ya COVID kuko abanyeshuri benshi bakorinjira mu Burundi ijya teste ya $15 iri ejuru gose ikigira kabiri ni gukya gufasha abanyeshuri kuronka impapuro zibafasha kwiga aha bari poze ata ba polisi bariko baraza kubarondereza ko amadokuma aha tusaba ko ukuru w'u Burundi w'igihugu cy'u Burundi yoganira n'umukuru wo muri Congo gufasha kuko akakarere kiwacho muri este yo muri Congo hateka ane habe amahoro ameze neza.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntacyo yavuze yahejeje kubonana no kuzimana mugenzi we wa Congo. Uru rugendo Perezida Tshisekedi azosozera kuri uyu wa mbere ruzomushikana mu ntara zo hagati mu gihugu harimo Gitega irimo umurwa mukuru wa politike ku birometero birenga hagati ijana uvuye Bujumbura aho yashikiye. Ibaye inshuro ya kabiri Perezida wa Congo wagendera u Burundi. Ijya mbere hari ku itariki ya 15 ukwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2019 akaba yakiriwe na kugendera Perezida Pierre Nkurunziza yatwara u Burundi icyo gihe umwaka umwe imbere y'uko ashengera hamaze gutunganywa amatora yatsinzwe na Perezida Ndayishimiye baturuka mu mugambi umwe CNDD-FDD uri ku butegetsi kuva mu 2005. Eloje Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Eloje Urikaneza, urakoze. Tukivuga ku vy'urugendo rwa Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu Burundi, abanyagihugu ba mu gisagara ca Uvira bamusaba ko yovugana na mugenzi we w'u Burundi bakavanaho amadolari 15 y'igipimo ca COVID ya 19 abakongomani barinda gutanga kugira ngo binjire mu Burundi. Umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo yaduteguriye inkuru ikurikira.
Bamwe mu baturage b'abakongomani barimo bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka ndetse n'abandi bantu ku giti cyabo bakunze gukorera ingendo mu gihugu cy'u Burundi baganire n'Ijwi rya Amerika bari mu mujyi wa Uvira bifuza yuko mu ruzinduko rw'iminsi itatu Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Tshisekedi ari gukorera mu Burundi guhatorera umuti ikibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga abakongomani bishura y'igipimo cya COVID-19 uko banyuze ku mupaka wa Gatumba.
Icyo twifuza cya mbere ni ukorohereza abaturage uruja n'uruza hariya ku mipaka kuko hari ikibazo cya COVID twishyura amafaranga menshi cyane bagapima abantu hano ku mupaka wa Congo nyuma y'iminota 5 bagasaba kandi bagapima itesti imwe tukabona ibyo ngibyo kwari kuremera abaturage bashaka ukuntu uruja n'uruza barworohereza.
Kenshi tuje Bujumbura kuko ariko ubuvuzi buteje imbere par rapport na mujyi wa Uvira ariko biri mu kuba blocage ku bashaka kuja kwivurizayo birakabagora. Icyo twasaba kuko Perezida w'u Burundi na Perezida wacu wa Congo bavugana bakadukurira icyo kintu ari amafaranga COVID akavaho bikorohereza abagenzi dore ko na COVID yashize vida yaranashize ntayiriho kuko isaye amafaranga gumaho
kubera ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya COVID-19 abaturage basabwa yatumye bamwe muri bo bareka imirimo bare basanzwe bakora irimo ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ndabunguye Tshisekedi yarasanzwe ari umushoferi utwara abagenzi Uvira Bujumbura amaze imyaka ibiri adakora kubera amafaranga y'igipimo cya COVID-19 bishura.
Ku munsi twavaga hano mbere COVID itaraba tukava hano tukaje Burundi umushoferi umwe yageraga ku kuruse zibiri zaba nyinshi ni zitatu ariko buri munsi twakoraga kubera COVID yabaye iyi n'imyaka ibiri ntabwo tukira twambuka dukora. Amafaranga ni menshi $15 ku Barundi $5 ku bakongomani wareba guparika imodoka muri parking kugira ngo ugende ukabura abakiriya nta bakiriya bagenda kugira ngo batange ayo mafaranga natwe abashoferi twaparika imodoka hariya tukabura abagenzi. Twasabaga Perezida wa Congo n'u Burundi bakureho iriya COVID.
Kuruziza Serge we ni umurundi ukora imirimo y'ubwubatsi muri Uvira nawe yemeze ko amafaranga ya COVID-19 basabwa ari menshi.
Perezida w'u Burundi n'uwa Congo bari kumwe bakwiye kuba nk'ababyeyi bakaravyo kibazo kugira ngo imigenderanire yabo ibandanye bakatwugurira imiryango batanze kudusaba amahera ya covid kuko covid yararangiye uvuye muri Kongo uri kurasubira mu Burundi bakagutsa idolari 10 mu Burundi zitanu utusanga twe dufaranga rusiri mu muryango ugasanga usise mu muryango atasufise umukomane nawe yinzira afise ibazo kuko muri Kongo arariha zitanu mu Burundi akariha idolari 15 nawe nyine usanga umenga ntiyorohewe hagati y'abantu n'abakongomani twahirukuye bari bakwiye abaperezida kumvikana bakatworohereza
usibye amafaranga y'igipimo cya covid 19 aba baturage bifuza ko avanwaho n'abaturage b'abarundi bakorera imirimo yabo muri Kongo nabo bifuza yuko bakuru b'ibihugu byombi bavana amafaranga ya visa asabwa abarundi bakorera muri Kongo
cye kandi cyadeje nako kirangiza none nkumbu urishe idolari 15 idolari 15 urupapuro rwa DGN umara amezi atatu ukabaruhete bagufasha utarufise rega bagucitorare 10 iki urumva bicaba bahatana nico kibazo akagutukurira nino ko twinjira twararise kandi tukabatuzwe mu gihugu umva ko bitukurira natwe ubona n'umukongomane agiye mu Burundi cyaba mu Burundi afise kimuranga kandi mahera bamwaka rero natwe kuva ku kure no muri ko ngo cyo kibazo bakagikemura bakagitukura bicyo n'icyo cya DGN
iki kibazo cy'ubwinshi bw'amafaranga y'igipimo cya COVID-19 asabwa abaturage b'abakongomani banyura ku mpaka wa Gatumba mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka w'2022 cyagarutswe mu nama yabereye Uvira yahuje abakuru b'intara zitandatu zihana imbibi n'intara ya Kivu y'Epfo ariko kugeza ubu ntaragabanwa Vedasingavu ijwi rya Amerika Uvira
mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika adresse ni VOA radio yacu video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika
ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari mu gihugu cy'u Rwanda abivuza barinze gukoresha mituel bavuga ko bitaborohera kuronka abaganga babakira babahinga bamwe mu barwaye indwara zikomakomeye zisaba abo baganga bemeza ko iyo bataronse uburyo bwo kuja mu mavuriro yigenga amavuriro ya leta abakira yatevye ku buryo bishobora kubaviramo no gutakaza ubuzima leta yemeza ko iri kuyiga ikino kibazo muvyumva mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Kigali mu Rwanda Asumta Kaboshi
Ni kenshi abaturage bakoresha ubwishingizi mu kwivuza bwa mituelle de santé bakunze kugaragaza ko hari ubwo bahabwa serivisi batishimiye. Icyo bahurizaho kenshi ni uko abafite ubwishingizi bwa mituelle bafasha kwivuza indwara zoroheje ariko iyo bagize ibyago byo gufatwa n'indwara zikomeye zibasaba kwivuriza ku baganga b'inzobere bibabera ihurizo. Kugeza naho bashobora gutakaza ubuzima abandi bamwe mu baturage twasanze ku bitaro by'Imasaka mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali
bari bampaye transfer ngo nce muri scanner mpageze kandi nari ndembye pe barambwira ngo uzaza mu kwezi gutaha kandi ndi mu bitaro deje noneho byabaye ngombwa yuko dushakisha uburyo bwo kujya muri privé njya gutanga amafaranga muri privé kugira ngo bandamire kuko iyo batamfatirana rwose pemba narapfu
ca mu cyoma ntago byoroha hari ubwo baguharande mvuye kuzagaruka
iki kibazo kiyongeraho icyo abaturage bagaragaza ko cyo kubura abaganga bahagije gituma ugarnye ivurira ashobora gutegereza umunsi cyangwa iminsi ibiri rimwe na rimwe akabashira n'igihe umuturage atarakirwa kubura imiti mu bigo nderabuzima nabyo bikomeje kugaragazwa nk'ibibangamiye abafite ubwisungane mu kwivuza bwa mituelle de santé
nk'umugire mfite ikibazo cya diabete itwitera imiti ariko ushobora kuza hano mu kwezi gushize nabuze imiti kandi iyo miti niko buzima yo nayivuze nyine no gupfa napfa ariko turaza hano katugaho nta miti hari
naraje rwose birinda bigeza nka saa yine z'ijoro ntari namenya ngo ndwaye iki mbese basuzumye ndara hano ku ntebe
Leta y'u Rwanda ivuga ko ifite ikibazo cy'abaganga b'inzobere kuko ifite mu gihugu hose 689 gusa Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr. Ngamije Daniel asobanura ko ubu bafashe ingamba zo kubongera aho buri mwaka bagera kuri 30 basoza amashuri yabo Minisitiri Ngamije akumvikanisha ko ubu banoroheje uburyo abarwayi bafashwa kugera ku mavuriro yisumbuye
niba hari serivisi tuzi kwitangwa byanze bikunze nko muri King Faisal Hospital wenda indwara z'umutima n'ibindi mugiye hari umu specialist umubonye bo murwaye mu bitaro bya district singomwa ngo akore rwa rugendo rwajyaga rumunyuza muri Shaka akazabona kugera kuri Faisal ibyo byavuyeho hari amasezerano twashyizeho umukono mu cyumweru gishize na Faisal atuma umurwayi uwo umwe n'umu specialist kandi akabazi ko iyo ndwara ivurwa gusa muri King Faisal Hospital ahabwa transfer akajya muri King Faisal Hospital akanavurwa.
Nubwo ayo mavugururwa akomeje, leta yemera ko muri ibi bihe mu mavuriro amwe namwe hagaragara ikibazo cy'imiti idahagije cyangwa se rimwe na rimwe ikaba yabura.
Ni ikibazo kijyanye cyane cyane n'abantu bagiye muri imiti batsindiye amasoko muri kigo cy'igihugu gishinzwe kuzana imiti, nabo bafite ikibazo cya transport mu buryo buri international. Murabizi transport yahungabanyijwe n'ibibazo byinshi biriho ku isi, bityo rero icyo twagikozeho nuko twashatse mu gihugu abandi ba grossist cyangwa se sellers bafite imiti ku buryo twayigura, noneho tuka supplyinga pharmacies z'uturere nazo zigasupplyinga ibigo nderabuzima.
Usibye ubuke bw'abaganga b'inzobere baboneka mu Rwanda, nabake bahari bahitamo kwigira mu mavuriro yigenga cyangwa gukora indi mirimo idafite aho uhuriye no kuvura, kubera ko mu mavuriro ya leta abaganga bahembwa make kandi bagakora amasaha menshi. Mibare itangazwa n'urugaga rw'abaganga mu Rwanda igaragaza ko mu Rwanda habarurwa abaganga b'abanyarwanda 310,000 n'abanyamahanga 900,000, bose hamwe bakaba 2,210,000. Muri abo akaba ariho hagaragara umubare w'abaganga b'inzobere. Imibare ihari kandi yatanzwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurisha mibare igaragaza ko ugereranije n'abaturarwanda bose babarirwa muri miliyoni zirenga 12 n'umubare w'abaganga bahari, umuganga umwe abarirwa ku barwayi bagera ku 600,000 buri mwaka. Uyu mubare ukaba ari munini utatu babaganga bita ku barwayi uko bikwiye. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Agezeho mu gisata cya sport duhereye mu Rwanda, akomeje kubera amahiganwa ya bal. Umenyesha makuru wacu wa sport Jean-Claude Munyandinda ariko abidukurikiranira na hagufi.
Mu mikino ya kamarampaka ya Basketball Africa League irimo kubera mu Rwanda, ikipe ya Reg Basketball Club ihagarariye u Rwanda yasezerewe rugikubita muri kimwe cya kane kirangiza. Yakuwemo n'ikipe ya Forces Armee Police yo muri Cameroon mu mukino wa ejo mu kwa gatandatu, itsinze amanota 63-63. Muri uyu mukino ikipe ya FAP yakomeje kurusha imbaraga ikipe ya Reg kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo. Umutoza w'iyi kipe y'abasirikare n'abapolisi bo muri Cameroon, François Egey, yatangaje ko biteguye neza kandi ngo bagomba kwitwara neza imbere y'ikipe ariyo yose bazahura, batitaye ku kuba bara je kumwanya wa kane mu itsinda rya ni ryakiniraga i Cairo mu Misiri. Ibyo kuba twaraje ku mwanya wa kane ibyo ntacyo bivuze, kuko iyo tuza guhabwa amahitamo ngo duhitemo ikipe tuzahura twari kwihitiramo Slack yo muri Guinea, kuko nayo yabaye ya kane. Ubwo rero twisanze tugomba gukina na Reg Basketball Club kwari yabaye ya mbere muri Sahara. Twarayize, tubona ni ikipe nziza, ikindi kandi izabikinira imbere y'abafana bayo. Ibyo rero byatumye tubwira abakinnyi bacu tuti ni ukwitonda, mugakomera mu mutwe, muzamurushwa abafana benshi. Ibyo rero twabishyizemo imbaraga nyinshi, bituma dutegura abakinnyi bacu neza, tubafasha gukosora amakosa, ariko cyane cyane tubigisha uburyo bwo kugarira. Nababwira ko ikipe yacu yari ihagaze neza mu bijyanye no kugarisa. Mwene mukino kimwe cya kane kirangizaho kwa gatandatu, Petro de Rwanda yo muri Angola yasezereye AS Sahel muri Maroc itsinze amanota 182-89. Mu mikino kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe ejo kwa gatatu, ikipe ya Forces Armee Police yo muri Cameroon izahura na Petro de Rwanda yo muri Angola, naho US Monastir yo muri Tunisia ikazacakirana na Zamalek yo mu Misiri. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere irakomeje. Imikino igeze ku munsi wa 28. Ejo kwa gatandatu habaye imikino ibiri. Ikipe ya Espoir FC yanganyije na Marine FC igitego kimwe kuri kimwe kuri Stade Kamarampaka i Rusizi. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo, AS Kigali yanganyije na Bugesera FC ubusa ku busa. Ejo ku cyumweru habaye imikino itatu. Gasogi United yatsinze Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe, Rayon Sports itsinze Etincelles FC ibitego bitatu kuri kimwe. Imikino yombi yabereye kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Kuri Stade Umuganda i Rubavu, ikipe ya Police FC yatsinze Rutsiro FC ibitego bitatu kuri bibiri. Umunsi kwa mbere hateganyijwe imikino itatu. Mukura Victory Sports irakina na Gicumbi FC kuri Stade Kamena i Butare. Kuri Stade ya Kigali Nyamirambo harabera imikino ibiri. Gorilla FC irahura na APR FC guhera saa sita n'igice, hanyuma Kiyovu Sport ikaza gukina na Etoile de l'Est guhera saa cyenda. Kugeza ubu ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, amakipe aza ku isonga ni abiri, ariyo APR FC na Kiyovu Sport, zombi zikagira amanota 60. Ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Gicumbi FC ifite amanota 18 n'umwenda w'ibitego 22. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakoze reka aya sport duce tubabandaniriza mu Burundi imigwi ya Flambeau du Centre na Bumumaru niyo izohura mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cy'umukuru w'igihugu mu mupira w'amaguru muri basketball naho ejo kwa Mungu niho hasozerwa umusugira gatatu w'ihiganwa rya basketball mu gihugu cyose Désiré Hatungimana abitugire ku muriri
Muri zo nkino za basketball mu gihe abakunzi b'ugurukino bari biteze ko imigwi inkuru nani na New Star abariyo iri mu bibanza vya mbere siko biri kuko muri kino gihe hari umugwi wa Jimkana uwo mugwi ukabatsinze Brothers ku manota 93-37 muri Jimkana uno mwaka bamenyesha ko atakindi barondera atari igikombe Cristal Gatabaza amenyeza uwo mugwi amenyesha ko bavyiteguriye
anini ni shaka shaka ni dushira imbere amwe na concentration muri je on ne néglige pas l'adversaire match aussi pas au sérieux cyo gituma turi ko tugerageza kumva muri league n'ibintu bigoye ugamba ricari kure tugerageza kugwana kugira ngo ikibanza ca mbere tukigumemo ushika faza ale ihere objectif yacu ni gutwara league gutwara league naho bisaba gutsinda imigwi ikomakomeye twara ari imigwi ibiri tumaze gukina n'ivyo y'Ubujumbura n'ibiri ya ruguru nkuko mwabibonye twe twatanguye match nabi nta match nini nta match nimwe ko negrije
mu zindi nkino zabaye New Star yatsinze Young Eagles ku manota 95-71 umugwi wa Rezipo utsinda Aigle Noir amanota 82-63 urunani rwatsinze gorohewe cyane Brothers Sport ya 17-53 nayo umugwi wa Remesha ukabatsinze Dynamo mu rukino rwarukomeye cyane ku manota 35-31 mu mupira w'amaguru naho kuruno w'Imana hari haramutse haba inkino zo gusubiriza mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma mu gikombe cy'umukuru w'igihugu umugwi wa Flambeau du Centre watwaye igikombe cy'u Burundi ukaba washyize mu nyuma mu gutsinda Aigle Noir bitatu kuri bitatu mu minota 2 mu rukino rwa mbere Flambeau du Centre yatsinze Aigle Noir bitsinda 2 kuri 1 mu rukino rwo gusubiriza iyo migwi yose ikaba yatandukanye inganya bitsinda 2 ku bindi kugeza ku munota wa nyuma w'urukino Aigle Noir niyo yari imbere baza kuyigombora ibona gutakaza amahirwe kuzokina urukino rwa nyuma Emenzo habonayo amenyereza Aigle Noir amenyesha ko mu mupira w'amaguru ariko bigenda
bagomboye ni twadufite match kuva kunangu shika kumera barashobora gutsinda baragomboye nibaza ko n'umupira n'umupira w'amaguru abivyishye no vuga ko nawe menye byabaye byashitse mugabo nibaza ko ni kuvya kiruko nyine nibaza ko igikuru tugiye gutegura bigiye kuza mu nyuma ko muhanya tove mahiganwa nibaza ko na byishye no vuga ko n'umusa
Lukundo Jean de Dieu icegera cy'umenyereza wa Flambeau du Centre amenyesha ko kubona baratwaye igikombe cy'u Burundi bitababuza kugwanira ibindi bikombe ahubwo ngo bibaha inguvu
sinatwa twitegura nishaka rikomeye kuko enejo twarahuye na president muco yadutumye ne igikombe cha coupe du president kirimo uko rasko na kwa season passe batsinje kuri final ni tukora gusubira gukomenta la même erreur nubwo tuzokina na Bumamuri wayo ni equipe tu respecta nayo tuzi ko iyo cyose amingi kunyishwa parvenu kubona tike yo gusohoka nga turize ko tuzitwara neza nubwo tuzakina na Bumamuri wayo narabwiye abantu ko igikombe twaronsera la fois passé il te qui fait ta motivation mama coupe tu quand tu racines la cigage ni mais ils disent tu cigage prise à l'heure d'accord erreur trois cause la saison passée tu as dit tangira qui malaise tu rose tu as chimba mugabe yo objectif tu as fixé pour gaza kanyu
mu rukino rwa nyuma Flambeau du Centre izokina na Abuja City yatsinze ibitsindo bitatu ku busa mu nkino zibiri zahuje iyo migwi mu rukino rwa mbere Bumamuri yatsinze igitsindo kimwe ku busa mu rukino rwa kabiri itsinda bibiri ku buso mugwi w'igisagara cha Bujumbura tubibutse ko utwaye icyo gikombe cy'umukuru w'igihugu aca serukira Burundi mu nkino za Afrika z'abatwaye ibikombe wabo Désiré Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika
ya America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshutsi bakunze mwarimu duteza amatwi ahanye uduce twa turabangiriye amakuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano kanya dushimire abagize bara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri mikoro mari 10 na Joy Diane ni nahazwe yakoze Nadia Taha yavyegeranije ahanje twaza kwa turi kumwe yandi makuru aza kwagezeho mu mwanya uri imbere mu kwindira mu bandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye byo bya America